kubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza matwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri sura ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na hazwe ndongo ibiganiro vya no mwanya
ingora za FNL mwazumvise ingora neza mizere y'abarundi mwazumvise ico kibazo cha mizere y'abarundi kirakwiye kuva mu nzira.
Uyu ni Yves Sahinguvu umudasigana w'umugambwe Uprona ari mu mwiherero w'abanyepolitike b'abarundi mu ntara ya Kayanza. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ende biciye ku masonga mukanya kuva kuri no wakane abanyepolitike b'abarundi bari mu mwiherero w'imisi ibiri mu ntara ya Kayanza. Bimwe mu byo bagarutse ko nukuraba ingena amatora yo mu 2020 yoba atakanenge mu tekano ntangere. Umunyamakuru wacu Evariste Nziko Banyanka ni wari kurakurikirana ivyo mu mwiherero.
Abanyepolitike bitavyo mu mwiherero basabwa n'umuhuza w'abarundi gushika ku masezerano bituruka pro rw'inzira gorongora ayo matora yo muri 2020. Ariko bamwe basanga haragahaze icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka agatorwa asa asaba ko gukumira abandi byuhagarara. Yitanga ko akarorero ko nabo basangiye urunani rw'abigenga ataburenganzira bwo kwidegenza mu gihugu bafise.
Hano focus na matora c'est une bonne chose none amatora akogwa nabandi akogwa n'abasitoyen je pense. Alors la question qui se pose ngaha ni iyi: on est citoyen quand on ne l'est pas quand? Kuko umurundi wese akivutse kiri umwana mutoyi ire citoyen mu gihe avutse ku bavyeyi b'abarundi canye arashaka no kuba umusitoyen yaburose. None ko muvuga ngo ama coalition abaho igihe cy'amatora donc campagne igeze deux semaines de campagne niho abo bantu baba basitwaye ahasigaye ntibaba basitwaye. Umwe arekurirwe kuyumvira ibazo by'uBurundi abyiyumvire ko ubundi ngo yego kirazira.
Yves Sahinguvu umudasigana atemera uburongozi bw'umugambwe Iprona asaba ko abigenga boronka ubwigenge bagakora politike. Afatira ku rupapuro rw'inzira Fedorute ko muri 2013 gwemerera umurwi wabo bantu kuja mu matora bigenga.
Ingora za FNL mwazumvise ingora neza mizere y'abarundi mwazumvise ico kibazo cha mizere y'abarundi kirakwiye kuva mu nzira. None ko mbona hariho are ya cour constitutionnelle ndabigarukeko ivuga yuko ari assimilo parti politique kiriho harya ivyo babigize kera kuko leta yashaka yuko itabimwe muri leta iraba bandi baronse 5% ingene boja muri leta cyaraborohereza baca baca kuri ako kanda kugira ngo batore inyishu. Mbega fonctionnement des partis politiques zozo ya amizero tuvuge akoko ni kokora kugira babareke babandanye baturinde inyishu babandanye bagira des activités yego yatanze inyishu harya ngo la loi sur les partis politiques none kera ko la loi la constitution ivuga ko va au gouvernement les partis ntibavuga les indépendants les partis qui le veulent et qui ont 5% ariko mwarahinyanyuye mwarahinyanyuye kugira ngo abo rezendepanda bashobe kuja muri leta ubu hani bo hinyanyuye
ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD umunyamabanga mukuru wawo abona ko ziguru zuguru abarundi barimwo zituruka ku bubeshi bwaranze abarundi na cyane cyane abanyepolitike. Evariste Ndayishimiye agaruka ku bijanye n'urwi wo gutohoza ukuri ku byabaye mu Burundi utegekanywa n'amasezerano y'Arusha.
Mwaranumva ariko baravuga umugwi severe bawo bakawurcyoza bamwe ahandi akavuga kumenya ntacyushoboye mugasindigira numva nitwa batuvuga ukuri sindira numva uvuza ati erega ne twitora makosa twebwe. None nk'ubu bo tubwira abo basinya amasezerano y'Arusha igituma 2025 vyashitse bataraheza ivya severe kubera iki kugira tumenye imitego uyu musenyeri azohura nayo erega ijya yatumye mutabikora niyo nabahura. None muri mwese ko muri mvuga kuri ko mutamubwira ndabwiye uko ikintu cya mbere maze kubona muri iki gihugu cyacu ikinyoma.
Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD asaba abanyepolitike bagenzi we kuva muri sokwe niruze bagafatira kubitagiye mu ngiro muri Fedorute yo mu 2013. Igikorwa nk'ico caratunganijwe kandi n'ibiro by'umuhuza Edouard Nduwimana mu kwezi kwa gatanu guheze. Icyo gihe kwari kurabira hamwe ingene umubano w'abanyepolitike wifashe mu gihugu kumuga mukuru w'intara Kayanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikobanyanka, makuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'ibidukikije. Mwari muzi ko iyo umuntu akoresheje agasaho hagukoresha ishashe abakingiye ibidukikije. Ishahamwe APBE riharanira gukingira ibidukikije ryarabitahuye, gucyo ritanguza umugambi wo gukoresha udusaho mu Burundi. Umunyamakuru wacu Elo Juri Kaneza atangura inkuru yiwe adushikana hakorega utwo dusha usaho.
Ibi dukoresha rwo impapuro zimwe tugura turi kwibarabara rya 12 ni 42 muri quartier Gitega zone Kinama mu buraruko bwa Bujumbura. Yige ni impagaritse umugabo w'imyaka 32 w'abana babiri ari mu nza koreramo dusaho dukozwe mu makarato dusubirira amashashi. Uwo mugabo yabwijwe rya Amerika ahavuye icyumviro cyo gukora utwo dusaho.
Nabona umwanda amashashi atera nge natahura murabona umwanda udukwikuje ibintu byose batama barabara undi mwanda aho warabora ariko amashashi nabo ndi umvira amashashe kera na twakoresha nk'utu dushashe duto utudusaho
mbega none uko dusaho dukozwe muki
hanyuma rero n'izindi cyane cyane ture dukoresha izindi ziva mu mahinguriro kera bagenda guta kubera igipapuro gitaye nacyo gitaye nabi ki mu bintu bita ama POP polywa organic persistant niho rero twagiye kubasigura muhinguriro izi mapuro zanyu twashaka kuzikura mu kindi kintu kora mugiye kuzita guco muzoriha transport muzoriha iki mwabakozi bo kubipakira kubisesa baratwemerera
mu bushikiranganje bw'ibidukikije. Uyu mugambi babonamo intererano idasanzwe. Hemi ndayishimiye ajeje kumenyesha makuru mu bwo bushikiranganje.
Aya mambaraje biodegradable bakora azafasha mu kubungabunga cyane isi yacu ari dutunze. Uretse ko bibafasha mu kuronka amafaranga harimo n'akandi kantu k'ubuntu. Mwabonye nyamwera ringaha kimuga cyacitse kuguru kiri ngaha, mwabonye nk'ikiragi kitavuga.
Bamwe muri aba bagendana ubumuga twabasanze ku kivi kuri uyu wa gatanu. Janette Muhayimana umwigeme w'umunyamwema w'imyaka 19 n'umwe muri bo.
Cyende ko ndakora ibijanye n'amambraje yo gusumiramwo kugira ngo trai kwa kwa nyama chache kwa ya gamanya maurundi bukevu ikinu cha hindu tse na hora niri kwa ni cha tana kimge ngora msara maya kachiro ndikonda kora mhama sashama za kwa ya tukudira noro managa sabuni
udusawu dukorwa nishirihamu ya pebe tukwa hawa dukore kwa hanza yu Burundi uuni magari sasanga nawe yokore isoko muza makungu
utudusawu tulabjenu mkarele ka East Africa tukwa ragani na nawa nubenshi nukufuga bose bagira makoma ande mu Bushinwa ariko abantu hakugenda kubikoresha mu Bushinwa ubasigaye bikoresha ayi wanje tubashira namazina bashaka na pibiste bakene hagiye nishaka y'ubutegetsi nacyo buza ko utodusaho koshobera kudukorera nga mu Burundi tugakwiragizwa no muri East Africa no muri Afrika yose.
Udusaho dukorwa n'ishira hamwe ya pebe turubwoko bwinshi harudutekera ibintu bitaremereye nk'irobo n'udushobora gutwara ibiro bigera kuri 15. Utwo dusaho dukozwe kandi ku buryo dutekerwamo ibintu bitose ntidutabuke. Eroje uri Kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Iyo nkuru mushobora gusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukoma nk'uko bisanzwe imisi yose ya gatanu nkano mango ijwi rya Amerika tubashikiriza agakino muri kirukuri.
Nisho tiza shachu kufuaja muri babiri. Biga sada. Keski no papa? Uya muri traje yo, senagriye mvuga je nyine. Kwe witabira gusa? Ni biki?
Ati, iku iru sangi ndi preoki.
Ati preoki. Kwa zine ya papa, yejeje kudukura mkashio meri tuwa imu. Uri preoki pe ni biki uyo.
Gasori ya rambi.
Inte?
Gasori.
Gasori?
Ati. Hamu ziwa baribu, mwa bara nadi.
Kuni viki?
Yamgi yeye.
Sand. Wii. Akazi nenda kazi, mupi nishinua na abare ingelo bara kani.
Bande baka kuimia kasoi. Ugirumele kwa mnye sura yewe kwa. Aga tafuka ngomu igisha ni pia manota. Kanda zinjeto kwa tatu.
Yo ndazi cyo bampoye. Ndagitora, ndagitora. Ntakazine ku murongo na paparisi. Je ndabizi
nuko. Kandi ko bandi bakarunse.
Ishasanze. Iyo nza kuba umurengera. Wari kubona ubudasa. Waraba ko batari kuma kiya kibanza cha John. Wibaza kujya andusha uburambe mu burofi.
Gasore. Gasore. Naho buguko. Je mbona kazi katanzwe wakurikije ntegeko kandi kumugaragaro
kashareka wowe ko baguha igifuka munwa
wobura
kubavuga
oya eka nta gifuka munwa ngaho nakoze ikibazo nk'abandi ngira sho
aba bambira
ashatse nk'amanota menshi oya ico gituma bampaye kubukontabu none musingiye kuhagarira kandi umuserwa
haja nawe ubya ntiwoshya bwose wowe usanga nawe hajya bagukinye na utabiye Haja Alice nase, barazi cyo bafunze.
Oya, Alice ntumwiyumvira uko atari. Oya, nimba bagushize mu manoeuvre, no kuvuga niyo manota waronse. Genda rero ugakore.
Inde?
Aha, wewe nyine.
Jewe mwene mugejeje nja kwikorera amasanduku. Bangaye.
De toute façon, wansi kibanza cyawe n'ikiburu ugisimbira.
Baragasimbira mu mahwa. Inde y'umugayo jewe. Murajya nditunga.
Emugaye, Sandra. Ibintu birakomeye rero uko niko yumvira ubugasore
basha uko
none gasore tuzomugera gute gasaha
bizi
yo ugo munda ruranse beka yemwe nanje ndakwaye munda yo ibi bitse byo mu mwonga yo abita kutumara yo ngaho je kwasukumwe yo Gume kwa haruka ye kajemwe. Yo. Mono. Wawuri yo. Girupe yo hewe. Girupe yo. Najabira anse yo. Mbe hewe. Udine taba nubakini yesu kumge nga hamge kambi. Ukoba angana. Uruga uka kwicha matu inuze. Vayo. Vayo bisabandi.
Anunga. Namone wa anunganyo mungu. Humpa hoya. Yamene ya matu inuze. Ebu. Ubwo kabanye ubwo bavamwe bwarapfumwe urabona ya marushwa banteka ntu
oh yo oya ndaruhutse na gatoye yo
bitwi
sa
yo
ora kurandodorera ko nkwataye umutima
sinamenye ko ari wowe mafoza imbabarira nukuri mugabona watevye nuko nyine naje ndashye bitera bitetura
sije wewe ayo mbonye je wo muri kino
ntumbari
nakuvuga ngo ngurandara mwisahi yimwe gusa nikubise mu kabine ncurizo
zitatu kaza tukore keshi uhavuka mamati mu mubiri
oya nubundi ngira nuno Yawapfa barakora ikibi naho nagendeye.
Musa.
Sinayebwaho n'abantu banezerwa abandi bariko barahwera.
Emwe mbona badukenyereye. Iyo kuwumva. Ubu naho dukizwa niki? Erekana je nafashwe. Kandi turi beshi. Womera nkushika iyo mwikambi. Wo kumigwa. Erekana kaga.
Oya sinja kure. Sinja kura. Cyatezwe gatoyi gusa. Tuhava byangira mu nzira. Sira kugeya kwari ku munota ku munota.
Ego wambwiye. Emwe. Aya mazi yo muri nyimyonga. Ne nabonye ko atotugirira ingaruka mbi.
Erekizo nzigeza abanyabugo babigera nkana.
Nkana.
Dukura ba uko katavye bayame cyangwa bituma tugwara mu
navyo byoshoboka
urazi ko batwanka kandi bashaka kuduhonya
kandi impuze yo none rusangiga nitwara tumwe migeti ko tari bwagware
nuko perereza neza tukabimenya abo ntaho bataniye na babasera uko birusanga
byukuri
na masato maso ugesera busa wese guhongera imvura mu mvura
yo ariko inziko yabo je wirantangaza none twopfa twese hoho bokunguka iki
bokunguka ko ivyabo baca baguma babisakangira bo onyene none we ntucu bibone
kubwico bakareka ikambi yose imundi gatikira ereka beshi bariko bariyarata ngaho mu mahema emwe bakirikwa ico ntibazoramuka kuko baguma biruka ku misozi nabo nyene
Mumbari.
Iko.
Ewe banyabugo barakadukoreye. Barakahura nikiza barakapfa wasutane barakahura niyo twahuye kuva mu gitondo. Umve he uru. Yo.
Mole.
Yo. 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 nga subiri rero rero ko ratanguye
nkumba
yo hafa subira mu kabine rero
yo oya oya mafu oya nije subira ku kabine ndindira
oya ntibye kunda ku ndindira ntuze ni kumyereka
ino niwe gute bayo ingeje wunyerutse hama ndakubise
oya yeye bitwe oya
yego
nkubishije ubunyene ndaje rekurira ucho yakura biragusha
nta fere kandi ngwe witebeje mafoza nkubu simba mejeje cyangura abaho gituma ngawe yo gihema nta ukubona
oya bisa njayo we nawe ngihe njayo murabona bisa bigako bisa
funde
nego
akuruka muhungu turageza cyo guhiga amazi meza erega hamwe ikambi beshi bagwaye munda kubera ya mazi yo mu mwonga
haha bawe mba tubaca hegashe
bawe mba
ugomba batugira nka wa munsi eshwigenda wewe
sha ni homa foza rinda biti bipfa mutima ndaki kutwima mazi
mbesha aho muri za mpapuro bashuyagiza hamwe ikambi ntiwisomeye ko batwita ibihore
kakubimutsa
nitukira abantu mu maso yabo
ibintu bitabandanya uko iyi kambi yose izicika itogo ry'abapfuye ndakurahiye
wa muntu none atamazi nta buzima
turapfa ntanga sivya
Bashako
cewe ndatanguye kwemera amafoza kabisa
yego
kutangazura maso abanyabuko nibipfa mutima eh ubukwimya amazi ntataniye numwicanye mafoza yarabitoye
oya muhungu
yirya
amafoza ni wocu bica
ati wocu bica
kwazi ko yamari ega yamari kararenza urufi
kamwishwanje he ityavuga nivyo eh none cyo yabeshe ngaho nigiki he impunzi ntiziko zirafatwa n'indwara ku bwinshi nk'isazi abanyabugo baraho barorera atani ikigo ngo bibatera
sintariye ko badufata nabi mugabo
ariko
tutangira kubita ibipfa
mutima
yiga twaba dukoze
nkuwe uti tubite gute none aberanda barakarusho sha cyowe bangetse ahantu
birabasha umwanza gucira icyobo imana igucira icyanzu hanyumva baba cyo na Nadia wanje shaho agrego yugare restaurant yiwe atacho ndibe umufashe
nkumbarire eh dahira akira yugare restaurant natya
ukawa muntu
cyagenze gutega funde
yata
eh
kuva ivi z'urusange bazugariye ku mupaka abakiriya bagiye bari iyo njorora kamwe kamwe ushika barakama
ntumbwire
ega kupega nizo bakunda hajya kwa Nadia
Nare kafunde tabiyatuma kizama kendo
nico baracimvira be nanora biranka
eka
eh uhari yemeye kuzibazanira sinzi byamugoye
yaje
yo
aho rero basha aho ni hatari yumu wa muhungu
ha nibito chabigenda gute urumva ngirenje kubita ince no kumabuye dondera kazi ndamuha umutahe yanagure restaurant uriko
ahura bona boroka kazi gashibuko eh ugahawe nande
sinze mugabo nge kugira cyo kujye nadi yanu
ufashiki
nawo ntazoshika mpika kazi aka ariko kose nuko ni ntazogakora nuko ndamuha umutahe
ndamuha umutahe ariko gusara n'umwete n'abanyabukutoroka na kate ndakurahiye
mama
emwe
nibikiga bitwe
ngo mudufashe
tugufashe
iki mafoza
afoza bari
n'agwanya rarembye tubujane ku ivuriro
ya funde ntiwumva bimwe na manda kubwira yo aya mati yo mu mwonga za kutumara
Karibu.
Sale.
Mama we, ndega ka surprise. Eka mwe na radigira sangi.
Eh numba ni.
Tuje direct mi wa ku busezera.
Pave.
Ya musa ndambwiye niyo.
Cyane gose.
Ikibazo twaragikubise hasi kwere. Aje ndira surprise zimene. Sandra nara ni contable. Nama boss muza mwayamenye.
Irakomenda
pewe. Papa na murisho ntibabitebeje sha.
Yego.
Bamaze kwafisha amanota twaronse. Baci batugurisha inama byihuta.
Yego, washu felicitations les filles.
Merci. urabaye abafunctionnaire nyine birakomeye
none
ndabaza imana ikinone oya bro inkuru nziza nkiyo ya sasa hose bro oya shamari reka tugende gutekera sha icyo ni depare sha irusanga
uri kunekera barize akiriya kunombe
On doit partager quelque chose. Et le gars va chasser de ça quoi, on a fou.
Oh, y'a tout au monde. Ah, ni le sang, c'est mieux, t'as mis
Mirongo ibiri na yakwiye gasanga ahubwo umushoferi yatuzanye yagenda nk'inkuba muri 5 minutes twari kuri parking nimwa muri Ebrice yatuzanye twinatiye ra papa mwaho nico twabacuka
aje kuvuga
hamash Sandra wo aratomboye kwera ego cyane
gusubiye gari ufi shuro nyine urahebye eh bizogenda gute
Oya sha uri tugisangiye statue y'ubetiti. Nzobyiga nzokubwira.
Sindabona ico nzofata.
Bega sha kuri celibataire gashahu.
Eh ha navyone.
Ubuzima bwa nuhindukiza uko byumva.
Yego.
Uragacamwo.
Ntabwo tije.
Ndagire gabashe. Ndavyo ntabandi mahiboye. Oya ni mwari posiga ku depot. No kuri nari gupostura nanje.
Oya. Je ku tari interesse. Kuko naje ndi mahi.
Oya nta kumusiga kuze sha wenyene ga. Ukira wa Jean Marie en plus. Nabe.
Macha kumbatira na comme des amours. Nonye singe ma. Kena gikano twaramaze kumenyera kwa ba celibataire géographique.
Imenyere.
Ai menyere ya kagatwe ngozoka kumbura abasha nuko.
Kumbu uzocu kubiturutsinga na gusimbane. Iyo singorane.
Natwe muri weekend. Tuzoza mu kirori kwere. Uwambwira ko nombara amezi atatu je Alice ntagiye muri boate nibishoboka cyane ntabonana na mama
utavuze gitimoze nawe
ahubwo ndakeneye kumenya ingene umusetse
ati kumusetse
tubwire kasha nta birebire ufite ufite igenda aramwikuyemo kuko yaranyeretse ko tahorasiyo nimwe akeneye kugiranira nanje oh sinshobora kuguma niruka inyuma y'umuntu bona nawe yuko atashuhira atagira nte reka namwikuyemo frem
shari yo decision wafashe ni nziza frem ha gukunda utagukunda
ngo ni nk'imvura igwa mu
ishamba tashimara ukundo gwa sasi nike surukundo
ya frem
mwampi naramushize muri pause ubu uye ko nironke yakazi nta nikindi niyumvira nzoguma nikora akazi kiwanje gusa
bo alice tugende
yo tugende gashasa hari kintu marize ya propose numva twogikora kitwa tandukana gutyasha along quelque part dusangira kantu tumuseze
nibyo basha
akanya gatoyo
simboni de nukuri erega kira kurago ngine kuno munsi
tugende
turabo dusangira quelque chose kanya gatoyo ya majefuri be amuje gutekera nande cengaruka kwakira sheri wani sandre merasha sitox
ok les filles allons-y
Nadia, funga kufuli.
Bash, endu gai. Bye bye restaurant moja.
Mungu we, ninde atola fungu?
Twara wewe no. Jina wapanda zitakwe.
Ni hatari kweli. Hivi tutafanya nini Nadia?
Tiki nyene kashano. Bila mtahe, nukuichira nakundi.
Eh, una kiria? Tena nakuja?
Yabuze kuza leta icyuguruye ubwo tumumaririke. Tugendesha.
Twende. Tumefunga.
Nene nabye bona ko hari kutuma kufuri. Pega. Tenya ubu umugozi afite imodoka nziza nkijya. Yoza gufungura ngaha bikinze gutekanora.
Atuna nayo sinjo twende.
Tugende.
Attendez s'il vous plaît. Bonjour les filles.
Salut.
Kwa nini mwafunga restaurant?
Chakula imeisha.
Chakumugizu kuri nora. Turacha hishiki. Tukwa ahomze munu. Restora umoja yugaye.
Nadia.
Nunika sha. Arabuna kutukwa mazegu kumanura marido. Mbeshe. Nakamaru.
Oh, jolie princesse. Ntushavuri ntangura nina moya ta.
Tusame baba, siyo kusirika. Tumefunga lote lote.
Ni mapilipa baba. Ni te yantumbolo
si
visa ko la la charmante dani tena.
Ma ni Nadia, nitwa Nadia.
Eh Nadia, asisirike kabisa mademoiselle Nadia, mademoiselle ou madame.
Tuse ni mademoiselle. Bon, vile tumekwambia, tunaenda. Bye.
Et non, tu vis chevauca, co, abajolie et gentille fille que vous êtes. Mugira ingora le chewen domboro, ni quoi pas, t'as pas question, Nadia. Ni paye, ni numéro ya quoi à téléphone, au moins.
Il y a le restaurant Nadia Nanora, Mingo, Yabaya Kanani Rabahing, et comme Kuindira Kobizo, Habavigenda. Tumunotu wandani tuwa somera, linera nungashikirije kugite geruka. Mariko mudukundire tuwa tuivusa, kabazo tuwa ituwa wajije umeruka.
Kuwana kori, mnyavugo agiriri mbuwa wanyalu sangi. Kandi mkuru weya mgie kuwa mkore ikibi, mumba wita ahuriti, kubiriki.
Umukunzi wa mulikirikuri wa mberi ya gize, itabuga kukibazo tuwa ituwa wajije, nuitwa Clema Batazira Papati, wisoro orezo. Agiratinu gigi kino mulikirikuri kimazi mnyaka itenda. Kubuga anju mengo na hanini guzitatu, kiramara. Ati muzimhamu, ati sijembona masaha ya muliki ukuri, aragezi. Ati ndababgizu ukuri, na guzi radio kubuga muliki ukuri. Na kundo honguru mugore kutasangi ugoko kuwela muliki ukuri. Ati kubujere kekori na vzio, jewe numva da sanzu. Ati semuburundi hoba hoba kori wenshi. Na angora nitukoswira kubuga muliki azodzi. Na mwe bakini wa muliki ukuri, mukanda Hawaii.
Tufisoro olezo tuje muntara ya muyenga, ahuma nasewibu hinyuza agirati kubuga anje kori. Kuona giri limu wabanyaru sange, agatakambira mkuru weko yobafasha, biratahulitse cyane. Kuko kugira uumva gahinda mgenza wafise, wishira mkiwanza chiwe, bikabari na vya ya kozi. Yari tanduka njereero, na mwema wafatia mururiru sange, iingora nezibashiki.
Harini hundi mkunzi wa muliki ukuri, ativu ze izina, yatuwa nikena wanyene ashimi nyifatu ya kori, agirati. Kuona kori, umunya wugo yumbi imu wabanyaru sange, kani mkuru we, ya mbibie mwikiwi wa mkoreye, biratahulitse kuko vjerekana kukori, arumo nuzui kigongwe. Kana dapatira wanu mkivunga, iyo harikosa jaa kozwe. Kubigiwe rirongu kigongwe, nungu fasha anyabzio kwa maho, na hoba hari cy'umuntu apfana mugenziwe arangiza ati ese kuri yo tubera karurero
kwizera Marie Thérèse w'imuranzi na warafite cyo yashikirije agira ati kubona kori agirira impuwa abanyabugo biratahuritse kuko naho abantu bameze nabi ntihabura abo umutima w'impuwe biranezereje cyane kubona agize umutima nk'uwo n'igihugu cyacu cobamwe bakori benshi kumbure hoba hihinduka mboneho nakaryo ko guhanura abantu bameze nka mukuru wa kori ko kwisubira ko kuko wihora umwansi n'umukunzi ukajaniranya abakeye barayamaze bati ihoru wawe ugahonya umujyango
duhererereze kuri iyi nyishu yatanzwe na Adolphe wo mu bukeye yanditse ati biratahuritse kubakora girira impugo abanyarusangi naho mukuru wavuga ko bamukoreye ikibi wewe aragerageza kugwanya gufatira mu kivunga no kugwanya wa mwibutsa uvuga ngo umwana w'imbeba azira urwanko rwa nyina ubonaho rero nikakanya twasomera ikibazo kugice muhereje gutega amatwi
akabazo naka uri nka funderi ukaba ufise umugenzi aguma guteramo ivyimviro bibi byo gukura ku buntu abandi n'uko babakoreye ikibi uvyifatamo gute ukaba ufise icushikiriza rero bungika ubutumwa kuri za nimero muza mumenyereye 61 ubusa ubusa 9 cyangwa 75 888 905 cyari gice cy'151 cy'igikino muri kirukuri
Chari gikino, muri kirukuri. Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika, imisi yose gatanu kubisa 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri, ni gikino mutegurwa na Benevolentia.
Nuko rero nchuti bakunzi bijwi rya Amerika kabari no ngaha duciye dusozerera ibiganiro byacu by'uno mwanya ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabibutse muri make ko kuva kuri no wakana abanyepolitika b'abarundi bari mu mwiherero w'imisi ibiri mu ntara ya Kayanza bimwe mu byo bamaze kugaruka ko no kuraba ingena amatora yo mu 2020 yo batakanenge mutekano ntangere abanyepolitike bitavye urwo ruganda basabwe n'umuhuza w'abarundi gushika ku masezerano ngendegwa ko bita feuille de route mu gifaransa yo isungwa mu nteguro ya matora yamara hari umuco wanye politiki ubona kwakiriho intambanyi icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga mateka mu Burundi ya Gaton Gwasa yavuze ko hariho abanyepolitike bagikumigwa ku rubugwa mu Burundi Gwasa yatanze akarero kuru na n'imizero y'abarundi kubwiwe rutagira uburenganzira bwo kwidegemvya canke ngo rukore amanama atandukanye makoze mwe mwatwumviriza yakoze facile na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahazwe twari kumwe kuri micro ndayipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu uruganda rw'ijuru rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda rusubire rwatumire makuru turiko turabategurira igihe c'isaha imwe n'iminota 30.